mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe njuti bakunze muteze amatwi iganiro vy'iradiyo ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongwe ibiganiro vy'uno mwanya.
Twebwe tubona ko ubutegetsi naho twavuga ngo bwaragabuwe ntibwagabuwe. Nimba bwagabuwe bwagabuwe kutariko nabi. Intego kwari ukugira ngo inzego zijemwo bose kugira bose bakingirwe. Hatabaye na kabiri muraraba ivyashikiye umushinga ntahe Kadege.
Uyu numushinga ntahe Zeno Manirakiza aramutse umugambwe w'imbogora barundi parena mu gihugu c'u Burundi.
Ababivuga nabananiwe kushira mu ngiro amasezerano y'Arusha kuko barigeze gutwara kino gihugu mu gwe amasezerano bisinyiye ntibashe kuyashira mu ngiro. Rero leta ihari ubu inzego zihari ubu nizo ziko zirashira mu ngiro ayo masezerano.
Uyu nawe ni Willy Nyamitwe umuhanuzi mukuru adeje kumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Willy Nyamitwe co kimwe na Zeno Manirakiza bompi bavuga uko babona amasezerano y'Arusha yashizwe mu ngiro inyuma y'imyaka 17 irumanywe ashize ku mukono. Iyo nkuru co kimwe nivuga kuri imwe mu ndongozi z'umuhari w'imbonera kuri mu gisagara ca Ruyigi yarayatemaguye abapolisi batanu n'abanyagihugu batatu. Turazigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Nongere ngire mwiriwe hari umusore ari mu ndongozi z'umuhari w'imbonera kure mu gisagara ca Ruyigi yaraye mu ibohero rya komisariya y'igipolisi yo ntara inyuma yaho mu ijoro ry'uno wa mungu yatemaguye abapolisi batanu n'abanyagihugu batatu mu gihe mu gisipolisi riniga mu ntwaro basigura ko ari sanganya. Umenyesha makuru wacu Fidèle d'Antoine Sabimana niwe tubaza ino nkuru.
Huko tubibwirwa n'abari mu gasanda munsi y'umusozi impungwe uhana mu gisagara ca Ruyigi inyenda muvano ya Nyogo yabaye umuriro wadutse kuri uwo musozi mu ijoro ryo kuri uno w'Imana. Aho twashika mu gasanda twagerageje kubaza abari bahari ivyaraye bibaye, ariko bose batubwiye ko atashobora kugira icyo ashikiriza kuri mikro yacu kuko batinya ingaruka zikurikira. Aho ni mu gihe Reveriano Ndayizeye batazira kamoteri yagirizwa gutema bamwe mu bapolisi b'igihugu atinywa nk'irashwe bivanywe n'ibikogwa vyiwe byo gukizura mu gihe bugorovye. Abanyagihugu bavuga ko igihe cyose hadutse umuriro wa nyakanga uyu musore Ndayizeye Reveriano batazira kamoteri afatiye ya mbere mukurarikira kuzimya ku nguvu mu ijoro ry'uno w'Imana aho umucanwa waduka ku musozi impungwe. Reveriano Ndayizeye batazira kamoteri yategeka abaja kuzimya yitwaje umupanga mu ntoki nkuko tubibwirwa n'abamubona. Uretse uyo mupanga wari mu minwe, abamubona bavuga ko kamoteri yaboneka ko yasomye agahiye kuko mu bihe bindi yahora yitwaza inkoni mu kurarika. Ageze muri karitsiye ya Gasanda ari nahasanzwe aba yarabonye ahantu yicaye umupolisi w'igihugu aho yamutegetse kuduga kuzimya. Abari ngaho mu Gasanda bavuga ko uwo mupolisi w'igihugu yabwiye kamoteri ko ari ku murimo utamwemerera kuva mu gisagara ca Ruyigi. Itatahuwe na kamoteri niko guca mutema umupanga wo ku izosi. Nkuko tubandanya tubibwirwa n'abari ngaho mu Gasanda, abandi bapolisi ndetse n'abasivile babibona barihutiye guhurura, ariko bose kamoteri yaragerageje kubivuna inyuma y'uko bamusumbye ingufu bakamushira amaboko y'igipolisi. Reveriano Ndayizeye batazira kamoteri yavuye ajanwa gufungirwa mu iboro ry'igipolisi muri komisariya y'intara ya Ruyigi, ariko nawe nyene amagara yari yifashe nabi. Amagara yiwe akaba yasinzikajwe n'abapolisi aho bariko baragerageza kumwaka uwo mupanga yari karakoresha mu kwihagararako. Reveriano Ndayizeye batazira kamoteri azwi cyane n'abanyagisagara ca Ruyigi nk'umusore w'imbonerakure azi imbere mu bikorwa byo gucungera umutekano muri ico gisagara co mu seruko bw'u Burundi mu gihe bugorovye. Muri iyo mishamirano ya kamoteri n'abapolisi ndetse n'abamwe mu basivile bari baje gufasha abo bapolisi, abari aho bavuga ko abapolisi batanu bakomerekejwe, abasivile batatu nabo barakomereka. Diedone Citegetse musitaneri wa komine ya Ruyigi aremeza ko habaye imishamirano hagati ya Reveriano Ndayizeye batazira kamoteri n'abapolisi. Diedone Citegetse musitaneri wa komine ya Ruyigi nta vyinshi ashima kubivuga ko kuko yatubwiye ko ari sanganya rito byabaye kandi ababijeje ariko barabikurikirana. Icyo twashoboye kubona kuri uwa mbere n'abapolisi bane bari kamapansuma bigaragara ko bakomerekejwe. Nayo ndayizere Veriano batazira kamoteri yari yavanye mu iboro ry'igipolisi arungikwa kuvurirwa mu bitaro bikuru byo mu Ruyigi. Ikiboneka nuko mu bajeje intwaro mu gisagara ca Ruyigi boba bariko barashaka kwico kibazo gitoba kirekire mu gihe amakuru dukura mu gipolisi amenyesha ko agashava ari kenshi. Abapolisi basaba ko Veriano ndayizeye hano hakurikijwe amategeko. Mugasanda muri komine ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Fidel Dantoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya nari nabiciye ku masonga nkitangura. Kuri uno wa mbere imyaka icumi irarumanya umunsi ku yundi hasinywa amasezerano ya Arusha. Bamwe mu banyepolitike bemeza ko ayo masezerano atashizwe mu ngiro uko bitegerejwe, mu gihe hari n'abasaba ko yosubira guhinyanyugwa hagakurwamo utunenge tumwe tumwe. Leta y'u Burundi yo ivuga ko ataworota ayo masezerano akomangwa mu gihe igihugu gifise ibwirizwa nshingiro rikigenga, nk'uko muvyumva muri ino nkuru ya mugenzi wacu Eloje Wirikaneza i Bujumbura.
Aho yasinywa mu mwaka w'ibihumbi bibiri yashyizwe ku mukono n'imigwi itatu nyamukuru. Abaserukiye Abahutu bavuga ko bacinyijwe Abatutsi bari bafite ubutegetsi n'ivyabona vyari bigizwe n'abahuza n'amakungu. Umuhanuzi mukuru ajeje kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu yemeza ko ayo masezerano ariko arakurikizwa kandi ko afitiye akamaro kanini Abarundi. Wirinyamitwe:
abo bantu bariko barajyana baciye bumvikana yuko bagiye gushira hamwe, bagiye kumvikana. Tugeze mu 2005 Abarundi rero bose baciye baja kwitorera ibwirizwa shingiro ikaba ririmo nayo masezerano yiyarusha. Aho rero bigejeje Burundi nuko Abarundi bumva neza yuko bategerezwa kubana mu butandukane bwabo. Byari byarategekanijwe nayo masezerano yiyarusha, byagiye birashyirwa mu ngiro. Niba biriko birashyirwa mu ngiro ubu nk'ibijanye n'ubutungane bunywanisha biriko birashyirwa mu ngiro, ibindi navyo bicanye na politiki, bicanye no kugabangana ibibanza mu nzego zitandukanye bakurikije amoko yashizweho n'abakoloni.
Ariko Zenomani Rakiza atwara umugambwe w'imbogora Abarundi Parena asanga ishirwa mu ngiro ryayo masezerano ridashimishije.
Icyo twabonye nuko agisinywa benshi baratambye baratarika ko ubutegetsi giye gusangirwa n'amatora giye kuzobandanya bakurikije uko nibiyavamwo abantu bose biyumvamwo izo nzego. Ubu rero twebwe tubona ko ubutegetsi naho twavuga ngo bwaragabuwe ntibwagabuwe. Nimba bwagabuwe, bwagabuwe kutariko nabi. Intego kwari kugira ngo inzego zijemwo bose kugira bose bakingirwe. Hatabaye na kabiri muraraba ivyashikiye mushinga naye Kadege. Nzego zari ko zikurikije amasezerano y'Arusha ariko ntiyashoboye gukingirwa n'izo nzego. Muraraba ivyashikiye aba FNL bose bari mugabo ntibashoboye gukingirwa, n'ibindi n'ivy'ubutunzi ubutungane bwo ntibwakije.
Utwo turorero nyamitwe asanga ari nk'ugukavya.
Ababivuga nabananiwe gushira mu ngiro amasezerano y'Arusha kuko barigeze gutwara kino gihugu mugo ayo masezerano bisinyiye ntibashoboye kuyashira mu ngiro. Rero leta ihari ubu, inzego zihari ubu nizo ziko zirashira mu ngiro ayo masezerano. Abo rero bari bananarwanije ayo masezerano ubu nibo bariko baragaruka bakagira bati ayo masezerano y'Arusha ntari karashirwa mu ngiro kuko bashaka guhenda abo babafasha mu kubaha inkuru zitarizo. Nayo ubundi amasezerano y'Arusha yarashizwe mu ngiro abananishijwe mu ngiro gukurikizwa na leta ihari kuko ni ibyo Abarundi babipfuje gushikako.
Mu byo bashikako byose n'umana yakizabona ko agahaze kakihari.
Ni ukuvuga nk'icegera cy'umukuru w'igihugu uburyo bamugena bwohinduka kandi akaronka ububasha kuko ubu nta bwafise no mu gukurwa gakurwa nk'uko umukuru w'igihugu akurwa. Aho niho honyene bashobora no gufashanya kuko baba basangiye umurimo. Nayo ubu ni umukozi bashyiraho bashaka bakamukuraho bashaki, nicyo gituma tani chama ibarabara rarya mafaranga gusa twari twumvikanye yuko ivya komisiyo verite reconciliation ruko vyaterezwa gufatwa mu minwe nabone ariko vyaragiye bijya mu minwe y'umugambwe uri ku butegetsi n'ukuvuga ko amasezerano y'Arusha intego yayo yagiye iravamwo buhoro 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 no kuzerekeye inama nshinga amateka na nkenguza amateka urugero rutonde gugaye guho burutonde mugabo umunyagihugu akagira uburenganzira bwo gutora uwashaka niho honyene agira ati agarutse mu matora agira ati mbesha ko ibi vyagenze kuwari hehe ni guko utabikoze ariko ubu ndagira uwo yagiriza guko ndawo yatoye
Pierre warusasiye ko nawe umwe mu baroye mu biganiro vya Arusha asigura ko hari ntambwe nini yatewe
icyari cyadujanye Arusha bavuga yuko ari indiane za politique mugabo zifise akantu kubwoko kanini cyane mugabo benshi bibagira kajya ka B haraga dome B karimo kaba yuko ari ngwano ibanye politique bagwanira ubutegetsi cyari kubugumako uroje wanje Arusha yamaze gukora kazi kukajya ka dome kitwa A ingora ntizikiri cyane z'ubwo ubu ingorane nabanye politique ubwoko bwose barondera kushika ku butegetsi cyari kubugumako Ijo cyonyene baguza kubona yuko ari intambwe uburundi bwateye. Ndabashira aho tugeze nitwosura kuzozirora ona benshi bashaka kugira uturakurusi utuyira tugufi tugufi zo gusura mu by'ubwoko.
Igisagara cha Arusha cyasinyiwemo amasezerano yagarukanya amahoro inyuma y'imyaka irenga 10 hari intambara mu Burundi n'ubu nico kiberamwe ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo batorere umuti amatati yadutse mu 2015 aho president Nkurunziza afata ingingo yo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu abatavuga rumwe nawe bakamwagiriza ko yahonyanza amasezerano ya Arusha nibwirizwa nshingiro izo ndyane mu myaka ibiri zimaze onivuga ko zatumye abantu bashika 500 bicwa ababa 2800 nabo barahunga igihugu Ugo eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung ni byiza pe ariko Niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira radio ijwi rya Amerika ni yawe radio yacu
Ijwi Amerika turabandanya n'urutonde rw'ibiganiro tubafitiye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi buheruka kwandikira Sentare nta inyuzwa y'u Burundi wisaba gusambura umugambwe MST uri mu yitavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Bujumbura bimwe mu byo ubwo bushikiranganje bwagirizwe uwo mugambwe no kugumuka no kubiba ugwanko mu bantu mugenzi wacu Ariane Tangishaka mu kiganiro agiranye n'umunyamabanga mukuru wa MST Maître François Nyamoya yatanguye amubwira uko bakiriye iryo kete risaba ko MST yosambugwa ubutarari reka twakurikire
twebwe bijya kete ntitwibaza ko ryavuye mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati twibaza ko ari kete ryandikiwe ahandi hantu mugabo gitirigwa umushikiranganje w'intwaro yo hagati ni nacyo gituma n'abamenyesha makuru baraturondeye batubaza ico twoba tubyibaza ko bose twabishyuye tubabwira yuko ku bwacu iryo kete atari iry'umushikiranganje w'intwaro yo hagati kwari cyo gituma tutagira ico turivuze ko hanyuma mbere baratubwira baratubaza ati ni kuki mwe mwibaza yuko atari iryo turavuga tuti ikete ritagira itariki yandikiwe ko nubwo kwiryo kete ataryo hanyuma mbere ari nabamenyesha makuru batubwiye ko bagiye kubaza mu bushikiranganze turababwira tuti ni mwaronka ikete ririko itariki muragaruka mutubaza nije gituma rero gushika n'uno munsi kuri twebwe iryo kete niri baho si ry'umushikiranganje ribwizwa ko ajyandikiwe ahandi
none iryo kete ryo bari ryo ko kuva ari gisohoka leta itarabishuza yuko atari ryo dufatiye ku vyagirizo vyashikirijwe biva mu bushikiranganje amategeko agenga imigambwe niyaba koko bavuga yuko mwayarenze ko baravugamwo yuko nkuko mumenyesha makuru wacu bivuze yuko mutigeze mutanga amaraporo yerekeye uko mukoresha uburyo nibindi ico nico ba iri cagirizo gikuye kugira abasambure umugambwe wanyu byo bari byo ko mutigeze mutanga amaraporo
ndabisubiremwa ndabyishura ibyo muri ko murambaza mugabo subiye nshimangire yuko iryo kete ku bwacu siryo umushikiranganje yandikiwe ahandi hantu mugabo gitirirwa umushikiranganje mugabo ntacyo reka nishure mvuga icyo niyumvira mu byanditse mu rugo rwandiko kuri ibyo amakosa batwagiriza yose n'amakosa ya kera urumva iryo kete nta nubwo ryerekana riti umugambwe MSD abanywanyi bayo yavuga ngo babandanije bigenza nabi babibiwa urwango n'ibindi ntiberekane bati byabereye aha byakozwe uku bigenjeje uku kandi akavuga iryo kete rikavuga ngo rifatiye ku raporo yakozwe iyo raporo nayo ntibanayerekane hanyuma ikindi nacyo ni uko bakaca bashimangira bati mbere n'ikimenyamenya cy'ayo makosa bakaca bajya mu bintu mu makosa yabaye mu 2014 niyaba yitwa makosa ayo nayo umugambo w'MSD n'abanywanyi barabihaniwe aho bashatse kuvuga ibyabaye tariki 8/4 2014 kuri permanence habaye imishamirano yatewe n'abapolisi mbere hanyuma rero munyuma bamwese murabizi yuko umugambwe wacihagarikwa amezi atari make urumva ko umugambwe wahanwe bitako abanywanyi b'umugambwe nabo nyene barahanwa bamwe barakatirwa umunyororo mbere n'ubu bagifunzwe ibyo rero tukaca twibaza no mu mategeko ibyo ntibibaho ntibibaho ko umuntu yahanywe basubira kumuhana ubugira kabiri kuri ca caha nyene yahaniwe ko atari icaha asubiye ko atari ikindi caha akoze cya kindi nyine yahanirwa bagasubira bakakimuhanira urumva bari ko baduhanira ibyabaye muri ntwara n'2014 hanyuma ikindi nacyo ku byerekeye ibyo by'amaraporo ngo tutatane aho noneho niki n'ikintu zica cyerekana ko iryo kete atari iry'umushikiranganje kuko si ibyo umugambo w'MSD wamutanga amaraporo iminsi yose ntiwigeze usiba na rimwe ni ukuvuga no mu bushikiranganje mu bubiko bwabo bagiye kuraba bagusanga ayo maraporo yose ahari kandi n'ikindi umushikiranganje w'intwaro hagati w'icyo gihe Edward Dondi w'Imana wenyine imbere y'abamenyeshamakuru yarashimiye ahejeje umugambwe uvuye mu gihano yarashimiye umugambwe MSD yuko ari wo mugambwe wagutanga amaraporo ategekanywa n'amategeko kandi ashaka kwerekana yuko arakarorero keza n'iyindi migambwe yofatiraga muri make rero nibyo nicyo n'ikintu cyerekana yuko sikete nta mushikiranganje ari kwandika ngo ayo meze ntitanga amaraporo kandi ubushikiranganje bwo nyine bwaradushimiye kwene ari twebwe dutanga akarorero mu gutanga amaraporo
twaragerageje kuronka abo mu bushikiranganje ntivyakunda ariko n'ubu turacari ko turagerageza kubaronka ku murongo kugira ngo bemeze canke bahakane ibyerekeye iri kete ariko nk'uno uno munsi ni tariki 28 z'ukwezi kwa 8 haciye imyaka 17 amasezerano y'Arusha abaye ku Burundi murantunga icemezo cha ONU ku Burundi cyo mu 2015 kirabuza ko haja mu biganire abo bita ko ari ntamba y'inzira y'amahoro cyane cyane bafashe ibigwanisho leta y'u Burundi iragiriza umukuru wanyu w'umugambi wanyu Alexis Nduhije kuba ari mu bari mu bateguye imigumuko abari mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi leta zunze ubumwe za Amerika kandi ndabibukije nayo nyene yaravyemeje aho yamufatira ibihano mu kwezi kwa 12 kuwo mwaka nyene ico kibazo muzokirengera gute kubijanye n'ibiganiro bigamije kugarura amahoro mu gihugu cy'Uburundi cyane kumvikanisha abarundi
twebwe nta ngorane na gatonya na nico nta ngorane biduteye kuko ibyo batwagiriza ngo byo kugirisha imigumuko guhimiriza ingwano icambere cyose si ibyo nibyo bama bifatisha bakavuga ngo abantu bose urabona ko nubu bagira uruvange abantu bose bavuga yuko bashatse guhirika ubutege sitwebwe twenyine ari n'abamarayika bavuga yuko bari muri ibyo byo guhirika ubutegetsi
ariko kubijyanye nuko kuntu namakungu na nyine tuvuze nkuko natanze akarorereteza nzumwe za Amerika ziravuga yuko umukuru umugambwe wanyu yagize uruhara mu bijyanye n'ibitero cyangwa guhungabanya umutekano mu gihugu ibyo byagirizo byovyo nkuko nayo ndabibajije muzobirengera gute mu bijyanye no kuja mu biganiro bihuza abarundi ko bavuga neza mu ngingo ya 2248 yuko abagize uruhara mu bijyanye no gufata ibigwanisho batazoja muri ibyo biganiro umugambwe wanyu zoja mu biganiro Alexis Nduhije atarimo canke bizogenda gute
uzoja mu biganiro kandi na Alexis Nduhije azabikeneye kuko nivyo bya leta zunze ubumwe bwa Amerika kuri twebwe nico gituma bitegeza bidutera n'amakenga menshi kuko mu nyuma twarabonye igituma babigize kandi bazote baba ijya ngingo bazoyikura twe nibiduteye umutima uhagaze
iyo ngingo yabonye
ijya ngingo bavuze ngo Alexis Ndivije kuko urumva bari bahezeje kwagiriza abantu bo muri leta yuko bakora amaroregwa ajya rero muri kijya gihe leta zunze ubumwe za Amerika zariko ziragerageza nkuko n'ibindi bihugu byari biriko birabigerageza kuraba yuko abantu bo kwicarana kugira baganire icyo gihe rero bashaka kwerekana yuko ataho bahengamiye ko batatiye leta bari bakeneye no kubera umuntu batavuga rumwe na leta bomera nkuko batatiye baramwagiriza ibintu mugabo nabo nyene ngira babyagirije batabyemera ku mutima kwari kugira gusa bahumurize leta kugira bayereke yuko atari batatira gusa batatira n'abandi njye gituma ntibiduteye ingorane no mu biganiro noneho ubu inzira y'ibiganiro uko bose babivuga bavuga ati abantu bose babwirizwa kwicarana bakaza ibyo byo kuvuga ngo abantu barashatse guhirika ubutegetsi cyangwa ibi n'ibi n'ibi mbega leta yoyo kuba yihamagara kandi iriko bariko barayigira ko n'amankete ku mabi atagira izina nayo nyine izoza mu biganiro ariko amabi ikora nagahumera mbuno
murakoze cyane kino ni kiganiro nk'uko mubizi gihe ijambo abanyibanye biradijwe rya Amerika reka dutangure ku murongo tubihe akanya duhere kuri Habimana Habimana uratwumva
ego cyane ndabumva gose
mwiriwe neza
igitumbiro nagire ntange nagomba kubaza uwo mutumire ego bavuze yuko umugambwe NSC n'ibyo warafuswe ariko rero leta yawufuswe iwagiza yuko ngo wa warateje imigumuko ngaha mu gisagara cya Bujumbura ndetse ngo n'abanywanyi bawo yuko ngo baba barakoresheje ibigwanyisho ariko rero mu iki gihe rero hakaba hari ikintu rero benshi nko mu banywanyi ba NSC bariko baribatswa kuri bijyanye n'ibiganiro mu gihe leta ivuga yuko ngo abo baba barateje imigumuko cyangwa abafashe ibigwanisho ngo batazoja mu ibyo biganiro kandi dusanzwe tubona yuko abanywanyi b'umugambwe NSD bafungiwe mu bushe butandukanye bwa hano mu gisagara n'abatafashwe benshi bakibandanya gutotezwa mbega uwo mukuru yegereye umugambwe NSD yebwira iki abanywanyi biwe cihumure bozokwitega n'iyi minsi muri kino gihe abari mu ibohero atacizere bafise cyo kuvova mu bwo busho mu gihe bakibandanya kwagirizwa amazi atandukanye yuko ngo boba bagandaguye abantu muri iki gisagara cya Bujumbura mbega babona by'ukuri bazote babaganira na leta kugira ngo amahoro aboneke n'iki gihugu kugira nabo babandanya gufatwa baronke icizere yotanga ku barundi cyo kibe ko mu gihe tubona we hagati na leta atacuka kiza gihaba mbega nta kuntu bogerageza bakaraba ubute bwose bogerageza bagataka n'amatungo kugira ngo abafashemo kugira bayaje bahuze kugira abari mu busho barabe yuko botezurirwa ngo basohoke mu gihe abo bari hejuru mu gihe bobandanya kudadika abari mu busho bobo ntibazotegurirwa ngo baje ku mirimo yabo kuko mu bafashwe harimo abanyeshuri habari n'abagire baheze kandi mu gihe kandi namwe musanzwe muzi yuko hari n'abandi bari nyuma y'igihugu basanzwe barahunze mbega icyizere bozogira cyo kugira bazogaruke mu gihugu cyabo cyabibarutse cyuba igiye murakoze icyiyumviro nari ifise cyari icyo murakoze
cyane Habimana reka tubandanye twakire na Emmanuel uratwumva
ego ndabumva ego nacyo nicyumvira nashaka gushyikiriza gatoya.
Mhm.
Ego was ari karavugira MSD ni mwavuka kandi ari kumwemera cyane, ariko muri Amerika barundi twari tuzi ko bavuka ari abantu badahengama badahinganira ngaha cyangwa hari abavuga ukuri kuba bakubona ko kuba kuri kose, ariko uragi amaze kwinjira muri MSD yarataye icyizere cyane rwose kubera yuko MSD yaramenye ari umugambwe yegamye cyane, umugambwe uri agresive cyane rwose mbere ya na Telefoni, ari nacyo gituma mbere umuntu yavuga ati iyo ngingo naho utarafutwa ngo umushikiranganje wa justice y'u Burundi yasabye ko ubutungane buraba ikaja mu ngiro, ufata ko yari yarasebye cyane mbere twaravuga ati u Burundi busigaye bwitwara nta muntu akiharafata ingingo urabyo MSD yakunda kugira, hanyuma rero mugabikitangaje nahava ngaruka nibaza ati none ko leta atako yari itagize yararikwe abari bafunze igihe babantu bagumuka cyane b'abasore bagumuka cyane bagafata abapolisi bakabagira imbohe bakabagirira nabi byaravuze cyane bajya bari bafunzwe, ariko mu mpera z'umwaka umenga nka bose barafunguwe barasubira mu miryango yabo, ariko urabona ko ibyari byakurikiye byari birebire. Nari nibaza ko ahubwo Francois Nyamoya asanzwe ari n'umunyamategeko niwe yarakwiye nyine kudarabwira abo banywanyi biwe ukuntu bategereza kwitwara, habaye amakosa akabwira amakosa bagakosora, kubera nta kugendera ku makosa kandi nta gupfukapfuka. MSD yaritwaye nabi cyane rwose n'ibindi byinshi umuntu ashobora kugirwa aravuga Francois Nyamoya yarabizi, nibaza ko tutari no kuhava afata inzira yo guhunga, arazi icyo yahunze ko cyari cyo mu isonge nta muntu w'umugabo w'umunyamategeko yize amategeko w'umwavoka yakaheza gufata inzira ngo ahunge, yari guhagarara urubanza rugacibwa ari bihano akabyinjira nk'umugabo, murabona yavuye ata aromoka.
Ego urakoze Emmanuel, reka duha karyo n'abandi banywanyi, ariko mbere yaho reka duhe umutumire ijambo mushinga nahe Nyamoya ku bibazo bya Emmanuel na Habimana tuga ku ijambo.
Ego Emmanuel ngira yari yabajije cyane iwe yibaje ngo umugambo wara ufuse mbwa nibara ufuta no kumubwira ko basabye ko bawufuta mbwa uracyariyo. Ikindi yashimikiye ko cyane ni ku bintu byerekeye icizere twotanga yuko ibiganiro bishobora kuzoba.
Habimana
urumva icizere twebwe icizere twoha abanyagihugu nuko koko intwaro ya Nkurunziza abantu bose turetse abarundi n'abandi bose bariteze kuyihagurukira kugira bayishire ku nzira byanse bikunda, icyo ni icizere ndabahaye. Mugabo jewe sinshobora kubaha icizere cyo kubabwira ngo ibiganiro bizokunda bizonyaruka kuko ibyo biganiro biva kuri leta, leta ni ibyanka, abandi bose bari ngaho bavuga bati twebwe turiteze yuko ibiganiro tubizamo n'ubu nyene nibaduhamagare tugende tugenda turiruka muri ibyo biganiro leta nitabishaka.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nshuti bakunzi bagenzi mukundira Dijo ya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri ino saha bikaba bibaye birabangiriye ngaha. Turashimiye amenyesha makuru batandukanye batorokanije amakuru mwashoboye gukurikirana. Fatuma Kalala Alimasi yatunganije ibiganiro, tutibagiye ingenieur bari kumwe mu bihinga bw'ivyuma. Ndiyani na Hazwe twari kumwe kuri mikro ku bw'izina rya bagenzi bacu bari mu Ruganda kubategurira no kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Ndabatumiriye guhava mugaruka ku maradiyo yanyu igihe c'isaha imwe. n'iminota 30 kugira ngo dushobore kubabwira zo bari kwaravugwa muri Afrika na cane cane mu karere turimo hamwe n'izindi nkuru ziriko ziravugwa ijya nino mwakoze rero mwatwumviriza muraniguye mu banyi no mu vyanyu urutonde rw'iganiro vy'ijuru rya Amerika rurabandanya.